ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi ya shortwave muratwumvira kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104.3 no kuri FM 88.8 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho. Abantu bitwaje intwaro bataramenyekana bishe barasha abantu babiri mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Fatange hari hafi nk'iminota 10 tuhavuye tugiye kwishara uruhande rwa twenyene amasura atangira kuvuga atangwe kugabanuka ngo tuze kuraba mu mpimba ngaha.
Bahati Mwembamba umwe mu babonye uko byagenze kuri mikro y'Ijwi rya Amerika. Naho mu Burundi ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro kirashaka kongera ukinjiza gisoresha abacukura amabuye y'agaciro muri icyo gihugu. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mukanya ntimujye kure. Amakuru yacu tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu bataramenyekana bitwaje intwaro baraye bishe barashe abantu babiri mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Amakuru Ijwi rya Amerika rikesha inzego z'umutekano muri ako gace nuko abakekwa icyo cyaha batarafatwa. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ukorera Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Aba bishwe barashwe ni Bwande bya Mungu umuturage w'umunyekongo na Juma umurundi tutabaje kumenya irindi zina rye gusa yavuye Burundi aza gutera ibiraka muri Congo. Jean-Claude Aruna ni murumuna wa nyakwigendera Bwande bya Mungu avuga yuko mukuru we yishwe n'abantu babiri bari bambaye imyambaro y'igisivile bari bishe ku modokari bamurasa ari gushira itara muri soki. Bati Mwembamba nawe n'umwe mu bakozi bari mu kabara barashwe baguyemo
ari samwa twicaye bwendarazarishara ku bwendadusanze aho twicaye twese abakozi tubona ari kara komanda nzo kwatuvuga ati ko rupatero tumwicubaye tuhave tugine twicara handi nta muntu ashobora kwicara n'umufatwa kandi akaduhamagara cyo turahava bari batatu yari bwende tuko na fundi cyo turabava mu twinda kuje hariya kuri ntebe hariya hejuru. Fatange hari hafi nk'iminota 10 tuhavuye tugiye kwicara uruhande rwa twenyene amasura atangira kuvuga avuze atangwe kugabanuka ngo tuze kuraba mu mpimba ngaha cyahitse bimeze nyine nk'ibyahitse tuje kuraba bashaka kwita amasoro ajya hejuru yo gukanga barundi gutya dusubira muri yashambere twari turimo turi bugara cyagenzo
musanga yapfuye
twasanze ari bwende yapfuye aha je sinaje kuraba mu mpimba twaciye tugumye ndani dufise ubwoba ko tudashobora gusohoka tubaje ko abasoda bari benshi.
Ijwi rya Amerika ryabonye abaturage barimo abanyekongo n'abarundi bashyira mu modokari mirambo y'abarashwe ngo bayijyane mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya Uvira. Bavuze yuko umwe mu baguye aho yari nyirikabare naho umurundi bari kumwe yarasanzwe akora akazi ko gusatura amabuye.
Hari isaha imwe n'inusu z'ijoro niho twakumva amasasi avugira mu kabare twe twari hafi yaho tumera nk'abahundagana gatoya ariko mu nyuma turabazanya tumva umugenzi nawe nyene arimo ariko akaba yapfanye n'uburongo yako kabare ariwe bita bosi mwe na kabare iko niyo makuru twaraye twe tuzi uyu mugenzi akazi yakora yakwisoma mwanyene iyi nko natwe tubaye ho ngaha nyene twisomamwo iko hama kuba yahuye n'ubwo rupfu nuko nawe yari hafi yako kabare abo bantu bavuye gukora iryo bara baza birukiriyeho yarahagazaho yarari bacha bamuhitana nawe aho yarari nawe acha bigiramo.
Abaturage batuye Kala bavuga ko batunguwe n'ubujye abantu bashobora kwiswa muri metero zigera kuri 2 n'ari ibirindiro bya gisirikare biri Kala ariko ntiyagira icyo bakora gusa nyuma y'urupfu rw'abo bantu babiri mu ijoro umuyobozi wa gisirikare muri Uvira Colonel Cuma yagezeho Kala ariko ntibabona bisha abo bantu. Umuvugizi wa gisirikare muri aka karere Kapiteni Dieudonne Kasereka avuga ko ari abantu babiri bafashwe bari gukorerwa amatohoza ku rupfu rw'abo bantu babiri bapfuye. Umuyobozi wa sosiyete sivile muri Uvira Andre Biadunia yifuza yuko abashinzwe umutekano bajye bakorana n'abaturage mu gukumira ubugizi bwa nabi bugenda bufata indi ntera muri Uvira. Aha guya abo bantu muri groupe ya Katala lokalite ya Rutemba hasanzwe haranga umutekano mukeya. Umwaka ushize mu kwezi kwa 11 abantu bitwaje imbunda bashimusa umwana w'umukobwa. Mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka bashimuta umugore ndetse banyaga n'abagenzi bari mu modoka ivuye Bukavu nkuko byemezwa na Kiza Tiniko umuyobozi w'urubyiruko muri Kavimvira. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika Uvira mu Ntara ya Kivu y'Epfo.
Ch
Inshuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tuve mu Republika ya Demokrasia ya Kongo tuje mu Burundi aho amafaranga y'imisoro hava mu bucukuzi bwa zahabu n'andi mabuye y'agaciro atinjira mu kigega cya leta nk'uko bikwiriye. Ikigo cy'igihugu OBR gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kirashaka kubikosora. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru uri Kigali mu Rwanda.
Igisata cyo kwimbiza habu n'ayandi mabuye y'agaciro nico cabwirizwa kwinjiriza leta amafaranga menshi nk'uko bivugwa n'ikigo OBR kijeje gutoza amakori n'amatagisi. Gusa ico kigo gitangazwa n'uko atariko bimeze. Ico kigo cerekana ko wabwirizwa kwinjira n'imiburiburi ayarenga miliyoni 5 y'amadolari ya Amerika, ariko kubo ataningice cayo cinjira. Ni muri iyo ntumbero guhera ku munsi wa kabiri gushika kuri uyu wa gatanu icyo kigo cyatunganirije inyigisho abakora muri icyo gisata cy'inzahabu. Standing and Akumana, umuvugizi wa Robert, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ari mu ntumbero yo kwigisha amategeko abakora ako kazi kugira ngo bashobore gutanga amakori n'amatagisi menshi.
Amategeko agenga amakori n'amatagisi aheruka guhinyanyurwa na cyane cyane mu gisata gucukura ubutare n'agataka. Izo nyigisho zigamije gushyira ku gihe abo batanga kori bo muri icyo gice cy'ubutare kugira ngo bamenye ibyo bategerezwa mu byerekeye amategeko ajyanye n'itangwa ry'amakori n'amatagisi ufatiye ku mirimo bajejwe iyo gucukura no kudandaza ubutare.
Intara z'uburaruko cyane cyane intara ya Muyinga yatowe kuberamo izo nyigisho kubera ari yivamwo inzahabu nyinshi kuruta ahandi. Abakorera akazi ko kwimba inzahabu muri komine Butihinda, imwe mu zigize intara ya Muyinga yimbuka inzahabu kurusha ahandi, bo bavuga ko gutanga amakuru n'amatagisi atavyo bazi. Uwimana Jean Claude arongo irunani rwabo bimba inzahabu koperative Kundakazi avuga ko ico bo bazi ari amafaranga batanga mu kigo kijeje kugenzura ubucukuzi bw'inzahabu gusa.
Numvuga yuko twebwe umuhotewe turi abantu batoya dushobora nta kuri iryo kori kandi dusanzwe turi hadepe ubusata depase nini baturihira. Ni ukuvuga nibyo bitanu by'amadolari cyangwa euro fixe $600 n'utundi tuntu nyo muri Angola twarabiye bakatubwira yuko ata kintu na kimwe tutasubira kuriha ari uko bazizobora kuba kuri iyo mpemvu gusa ibindi byose akaba bazobyimenyanira namwebwe mu bintu by'amakori. Rero uno munsi twumvise ikindi gishasha ugatusanga ari amafaranga bo barikipe kandi atari bo babyinye izo nzahabu atari bo bazinye.
Izo nyigisho zaratumiwemo n'abajejwe intwaro kuko ari bo babwirizwa guhimiriza abanyagihugu kugira ngo batange amakori n'amatagisi. Uyu ari mu nama mpanuzi wa jambo ya komine Butihinda abona ko umuti ari uko amategeko yo gutoza amatagisi mu bimba amabuye y'agaciro yomenyeshwa abo vyega.
Twibaza ko abantu bamaze kumenya amategeko abakora icyo gikorwa wosanga bagwiriye mu ntumbero y'uko amatagisi n'amakori abwira. Biragaragara ko hariho amatunga kama twahawe n'Imana mugabo ntiyinjiza umwenda cyane nk'uko byategezwa kugenda kuko uravye nk'imisozi imwe usanga irimo amabuye y'agaciro eframiki. Iyi misenyi amakariyeri usanga henshi atarimo aracukurwa kukubera abene gihugu bari kuyacukura usanga batazi amategeko avyerekeye.
Abagwanya ibiturire bobo badoma urutoki kwico gisata ciziziwe n'ibiturire gusa. Kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika, Gabriel Rufyiri atwara ishami Oricom gishinze kugwanya ibiturire abona ko ari ico gituma ico gisata c'ubutare ata kinini giterera mu butunzi bw'igihugu.
Usanga leta n'igihugu bironka ubusa ugacho sanga abantu bari mu gisata cyo butare nibo bunguka cyane gusumba nkubu ndabahakarorero mu mwaka uheze leta yavuze ko yashoye ibiro hafi amajana 5 biri gatoyi byinza habu mugabo ku isoko mpuzamakungu ivyo Burundi bwashoye birenga itoni 2 umuntu aracyayibaza none hafi ibindi 1500 byinza habu byagiye hehe amafaranga yavyaciye aja hehe igisata rero cinza habu ni gisata kirimo ubusuma kirimo igiturire cyo gwego hejuru kandi ntituhava twibaza neza yuko bamwe bamwe bari mu butegetsi n'abari bwegereye bari kure yacyo cyane
mu mwaka w'ibihumbi 2019 ubushikiranganje bw'ubutare na gataka bwerekanye ko bwinjije mu kigega cya leta ayarenga miliyaridi 6 yabikigo Robert cyo kimwe n'ishami Oricom irwanya ibiturire barahuriza ko ayo mafaranga ari make ugereranije n'agaciro k'inzahabu ku isoko mpuzamakungu Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru uri I Kigali mu Rwanda aho mu Rwanda kandi ariko noneho mu makuru ya sporo guhera ejo kuwa gatanu icyicaro cy'ishyira hamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA cyo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba cyahashinze ibiro ku mugaragaro umunyamakuru wacu wa sporo mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda yaduteguriye inkuru.
Kuri wa gatanu umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino yafunguye ishami ry'icyicaro cy'ishyirahamwe riri I Kigali mu Rwanda. Iri shami FIFA Regional Development Office mu rurimi rw'icyongereza rizajya rikurikirana ibikorwa n'imishinga y'umupira w'amaguru mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Muri uyu muhango hari kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta na Minisitiri wa Siporo Mimosa Munyangaju. Perezida wa FIFA Gianni Infantino yatangaje ko impamvu u Rwanda rwatoranyijwe ngo rukirwemo iri shami ry'icyicaro cy'ishyirahamwe ari uko iki gihugu kigaragara gaza umuhate mu guteza imbere umupira w'amaguru ikindi kandi ngo Rwanda ni igihugu cyiza gishobora kuba ikitegererezo no mu zindi nzego zitari umupira w'amaguru Vincent Biruta ministri w'ubanyi n'amahanga yashimiye ubuyobozi bwa FIFA avuga ko leta y'u Rwanda izakora ibishoboka byose kugira ngo ubufatanye hagati y'impande zombi buzarusheho gutera imbere kandi ngo ntakabuza ibyo biyemeje bizagerwaho ku ruhande rwa ministeri ya siporo basanga iri shami rifunguwe I Kigali ari amahirwe akomeye azafasha u Rwanda mu iterambere ry'umupira w'amaguru hibandwa ku mikino y'abakiri bato Mimosa Munyangaju uyobora iyi ministeri afite icyizere ko bazaboneraho kwifashisha iki cyicaro no mu yindi mishinga itandukanye
mu biganiro mu bufatanye na FIFA mu mubano dufitanye na FIFA bizatworohera noneho no gushaka n'izindi proje nubwo baba batazifite ariko dushaka kubagezaho bakazigaho babona ziteza imbere umupira w'amaguru tukaba twabyumbukiye mu cyatsi twabikora
muri Afrika hari amashami 3 y'icyicaro cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ayo mashami ari Johannesburg muri Afrika y'Epfo idaka muri Senegal ni Kigali mu Rwanda iri shami ryo mu Rwanda risimbuye iryari risanzwe riri Addis Abeba muri Ethiopia tunyarukiye mu kino cyo basketball kuri wa gatanu ikipe y'igihugu y'u Rwanda yakinnye umukino wayo wa gatatu mu majonjoro ya nyuma mu matsinda mu gushakisha itike yo kuzakina irushanwa rya Afrobasket rizabera mu Rwanda mu kwezi kwa munani muri uyu mukino u Rwanda rwatsinze Sudan y'Epfo amanota 62-58 usibye Sudan y'Epfo itsinda rya kane u Rwanda ruherereyemo muri aya majonjora ririmo kandi Nigeria na Mali ejo ndi kwa gatatu u Rwanda rwabanje gutsindwa na Mali kwa kane rurongera rutsindwa na Nigeria iyi mikino irimo kubera mu mujyi wa Monastir muri Tunisia ku matsinda 3 andi matsinda 2 asigaye akaba arimo gukinira Yaounde muri Cameroon ikipe y'igihugu y'u Rwanda yari irimo kwitabira aya majonjora mu rwego rwo kwipima kuko isanzwe ifite itike yo kuzakina Afrobasket ikesha kuba iri rushanwa rizabera mu Rwanda yari Kanya Munyandinda I Kigali
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Reka duhumwanya mugenzi wacu Frederic Nkundikije atugezaho ikiganiro yagiranye n'abarundi bamaze imyaka 39 bahuriye mu ishuri rimwe ry'icyongereza baje gushakana bashyira hamwe nyuma iyo myaka yose ngo barebe icyo bafasha abandi mu byerekeye ubumenyi. Muri iki gice cy'ikiganiro baravuga hanine ku kuntu bashoboye kubonana nyuma iyo myaka 39 ishize.
Turi kumwe na Jean-Marie Nahayo ari mu gihugu cy'Ufaransa muri iki gihe. Mwaramutse neza Jean-Marie Nahayo.
Mwaramutse Frederic.
Murakomeye?
Yego turashimira Imana.
Jean-Marie Nahayo hano muri ibi kandi kirangiranwa azi ku kazina Baby John, abenshi bamuzi kuri ako kazina. Ngira arahabwa mu kanya tujyohereza amatwi muri iki kiganiro. Turi kumwe kandi na Halis Niyondagara nawe nyene afise uruhara runini eka mu gushyira hamwe uyu murwi. Halis Niyondagara ari mu gisagara ca Los Angeles muri leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwiriwe neza Halis.
Mwiriwe neza Fredi, twakoze kukwakira.
Murakomeye?
Yego tumeze neza turashima.
Mwebwe muri muririnze ibihe bibi birangwa mu bindi bice byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkaho Professor Atanas ari nawe nyine duhaba tuganira.
Amahoro amahoro.
Turi kumwe kandi n'undi mutumire Professor Atanas Gahungu ari mu ntara ya Illinois muri Leta ya Chicago. Murakomeye Atanas?
Ndakomeye. Yego ndi muri Leta ya Illinois mu gisagara cya Chicago.
Akabeho kabagejehe. Ndabona ibice byinshi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimeze nabi muri iki gihe.
Aho byagoye rwose duheruka kuja hanze haciye iminsi ntiworaba. Mugabo turabandanya turabaho nk'uko bimeze bisanzwe.
Ariko mwebwe ntibimeze nko muri Leta ya Texas?
Nuko muri Texas nibaza batamenyereye gukanya nk'uko twebwe twamenyereye gukanya, twe twarabimenyereye.
Ego me reka rero dutangwa ikiganiro, ariko imbere yaho reka ndabasabe mutwidondore mu kanya gatoyi mutubwire aho muri na naho nahabuze naciye ku mayange. Dutangure kuri Madame Alice Niyondagara.
Jewe urumva mba muri Californi maze imyaka myinshi ngaha. Sinzi ko mwumbaza icyo mwifuza ko ndababwira.
Mukora iki aho i Los Angeles?
Ngaha jewe ndigisha muri community college ndigisha icyongereza kuko niwe mwuga wanjye, nibyo nari narize.
Ni byiza cyane rwose. Reka na Jean-Marie Nahayo Baby John mu twidondore.
Jean-Marie iyo banzi cyane cyane kuri Baby John kubera bahora banyumva mu iradiyo. Ubu ndi mu Bufaransa nazungurutse gatoyi, narabaye muri Mozambique no muri Nepal, hanyuma nzagaruka mu Bufaransa ndacabandanya gucuranga. Naje ndafise abana urumva rero ya myaka tumaze tuvuye mu university hariya.
Simike nivyo? Yego me. Professor Atanas Gahungu.
Yego. Ni baby ubaswe banyita Papi
John. Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Professor Atanas Gahungu abanywa muri radio ijwi ry'Amerika bamenyereye muri iki kiganiro muri sanga nawe nyine. Reka tumuha akanya twidondere mu majambo make cyane rwose. Professor Atanas Gahungu.
Jewe nitwa Atanas Gahungu, hanyuma nkaba icyongereza hamwe na Jean-Marie hamwe na Alice nkaba na kino mu 1992. Ndi umwarimu, ndi umuprofeseri w'abantu bagomba gutwara amashuri, nkaba n'igishuri ikaba yitwa Chicago State University. Nta bindi mfite byo kwidondora, ni ibyo nyine. Ndi umwarimu.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero imbere y'uko tuvuga ku migambi nyamukuru umurwi wanyu wifuza kurangura, umurwi mwashitse ku rubuga aho mwese muhuriye mugahanahana amakuru mukaramukanya mukiukanya utwakira, nashaka mutubwire ukuntu uyu murwi wavutse. Atanas Gahungu, ndazi ko mwagize uruhara rukomeye cyane rwose.
Twaranezerewe cyane kuko abamwumva tuvugana barise ndamaze kumubona Jean-Marie kuva tuvuye i Burundi mu 1983. Sindasubira kumubona, ndamwumva kandi bindakeneye mbere no kumva yuko yoririmba ko yahora aririmba. yaranezereye cyane kubona abo bantu duherukana mu 83 dushobora gutoraturana tukaganira nk'uko uba harejo ubu ubenshi kubera nyine bumvaaherutse kubonana ubu niko ndabimbira mbona ba bantu twicarana ku ntebe oya yashoboye kubona bushoboye guhura ibintu byashitse mu Burundi turabizi mugabo tukabirengera tugahurira hamwe tukibukanya uko twabayeho kuri na groupe y'iwacu twayise ngo kampisi kamenye babe kampisi
mutanga
oya ntiworaba biraryoshe rwose
biraryoshe ariko nibaza ko igikorwa cyo gutora aho umuntu wese yari ari kitoroshe wabigenje gute professeur Atanas Gahungu
oya koroha benshi hariho abagumanye bamenye abagumanye abagenzi wumva nkino dusanzwe twari umupfasoni yarize nari nzi ko ari muri California hanyuma nguwaramucaho nkamubaza mbega hari abandi bomenya akambwira ati jewe nomenya ubu ati cyane namunsi jewe ndafite umugenzi ashobora kuba zinaka hanyuma icyo gihe hariho n'ubundi twiganye yitwa Methode Ndikumana ubu yari amaze kwitaba Imana nawe agafashanya ati ngaba jewe ndi naka hariho twakoranye mu byawoni hariho twakoranye mu Burundi gutangura gutondeka dutoratorana gutyo guke ubu turamaze kuba benshi icyo gihe twaragize ikintu bita blog iyo blog tukaza turandikamo utuntu tugahanahana amafoto tugatwenga turanzwene twajewe namaze kumera imvi abandi bataramera imvi ibyo byose byaratumye byaramyoheje ibiganiro
imyaka
rero twabisubiyemo
imyaka 38 irangiye birumvikana ko umuntu ashobora kuba yamaze kuronka imvi
birashika
reka tubaze na umufasoni Alice Niyondagara nawe yatubwira ukuntu yakiriye icyo cyimbi gihe mwaronka nk'umuntu abashikiriye akabaza ati umugambi wacu ni uyu mwabyakiriye gute
nashaka gushimira cyane kubona yaragize icyo kintu kandi hayibwira nite nibaza ko ari nk'imyaka 56 abitanguye aturondera twese arondera aradushyira hamwe cyari icyumviro cyiza nyine dusubira ku bya kera tugatwenga nyine twagiye mu Tanzani ingene twaza turagira nk'imisiku nk'iy'abantu bagize na glasi n'ibintu biteye akamwemwe kubona imyaka yose imyaka 99 ndabo ukamengo nta myaka ndetse nka kugahitana yavuze mengo n'ejo uko cyusura kubona abo bantu mwicaranye ni extraordinaire njyewe iyo ndiko ndaganira na gurupu kuri WhatsApp birampa akanyamuneza kenshi ushobora kumva aho umengo uri kumwe n'abamwicaye abantu bakuzi kuva kera n'icyiyumviro cyiza cyane Atanas yashoboye gushikaho
icyiyumviro cyiza cyane rwose n'umuntu aravye ku biganiro byanyu arabona ko ni muri abantu biganye gusa mumeze nk'abavukana birahimbaye cyane rwose Atanas yasabye ko na Bibi Jean na nyene Jean Marie Nhayo yogira akabibutsa twaturirimbo yahora ririmba no kibandanya mu kanya ndabuha ijambo turaza kuraba ko ushobora kwemera kutuha ndabona akaririmbo kamwe kiba ashobora kuha kuduha tukakumviriza hamwe
ego nk'uko arisaje kubivuga na Jean nashimye cyane cy'imviro umugambi Atanas yatanguje kuko naho je ntashoboye kubandana ngo mpeze nk'abandi nagumanye cy'imviro cyiza souvenir nziza z'umwaka twamaranye mu ishuri nagumanye ibaza intore abantu twabisangira nibanze ndi muri zane pare za Mozambique na hene ngasanga tanumwe cyangwa ubu ndumva umengo twese turi mu rugo turavukana birashimishije cyane siturire nkatse mu byerekere muziki hari ibintu azo kwibagira kubera ijya kwaza muri South Africa ya America donc je nka sinari gushobora kwibaza ko nzobona abaririmbyi nka Memphis Slim bajya ba Sugar Blue cyangwa ba Taj Mahal donc ibyo byose ni ibintu nari mfite muri jewe ubu rero iyi groupe turimo ituma nibuka ibyo bihe byiza bigaca bituma nguma ndi jeune cyangwa imvi zicazigabanuka ni mode ajya ugize tuvi dukenye bibiri yari mode nabyo nyine
ni byiza cyane rwose bisa neza cyane rwose reka nk'uko Professor Athanasie yabisabye rero twumvishe kamwe muri twa turirimbo twawe reka twumvise
yego hariho uturirimbo Baby John hariho twese twese twari tuzi ikire nka kakandi ka
igice cy'urukundo ngira
karaje ngako
Shimire mugenzi wacu Frederic Nkundikije nabo baganiraga inshuti mwari muduteza amatwi amakuru yacu yo muri aka kanya naha tuyasoreje reka nshimire mwe mwese mwari mwakurikiye nshimire n'abagenzi banje twafatanije kuyabagezaho Fatou Alimas Kalala niwe wegeranije ikiganiro ye mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese
Shikiriza, 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 shikiriza Yabai, isubizo cha chuu.